Itangazo yashikirije amenyesha makuru bataronse nakaryo kokubaza ibibazo. Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda. Aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na Gatongwasa uvyifatamwo mu gutoteza abandi hatari yake mu gihugu, akaba yagiriye ko atanga uturorero
ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo. Abanywanyi b'umugambwe senere bategereye umunywanyi w'umugambwe NDFCD baramukubagura gushikaho barasa n'imanzi, hakaba hari n'umwe mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu. Kwa mbere igenekerezo rya kane rusama muri komine Kigamba, abanywanyi b'umugambwe senere bava ku mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba Basaswe bakomeretsa uwurongoye imbonerakure, ubu akaba ari mu bitaro Cyangugu mu ntara ya Kayanza. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku kwezi muri komine Rango muri site ya Gikomero, abanywanyi b'umugambwe senere bakubise abaheruka kwinjira mu mugambwe NDFCD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera cy'urongoye imbonerakure mu ntara, bongera bonona ingoro y'umugambwe NDFCD ku mutumba wa Kijyama.
Waramutswe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero.
Turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngendegwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze, ahanini muri yakoze zo konditi. Ndabahamagariye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko, bibuke ko itegeko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo y'amajana 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajanye no kwiyamamaza. Twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha, ubu hagezeho bija mu ngiro.
Pascal Barandagiye asaba ababuramatari ba musitanteri abarongoye amazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza, abasaba ariko kubikora ataho begamiye.
Abajejwe intwaro tubasabye kuguma ku kizi ku mwanya batumenyesha ibyo byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo by'amatora. Amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufise, kuko ikarahara mu Uganda ntibacuwe. Aha rero tubasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampanyi, cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Uganda yahundwa bakeza kuguma hafi bamenye ibiko biraba kandi batunganirize ababituye. Dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari ibitagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira babatunganirize. Abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye, batunganize bose n'ababyeyi koko.
Barandagiye ibyo bimenyesheje inyuma ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano, aho bose bagoma batunga agatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu myiyamamazo. Aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi, Agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatipfuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa.
Abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nico gituma bariko barakoresha inguvu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinyize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampanye. Ibi ndabivuga ufatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo, ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa. Uburenganzira reka buguma ari uburenganzira, nimba ata migambi bafite nibamanika amaboko babyemere, niba bayifite nabo nibemere duhiganwe. Mugabo duhiganwe ata guhezanyayo, nimba bashaka kubandanya baducinyiza igihe cyabaheranye.
Agatongwasa yaciye aboneraho gusaba abanywanyi biwe kwigenza neza kugira abakeba babo ntibaronke aho babakura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.